Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika samira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muri komena Jordiane ninga hazwe ngiye kwashikiriza amakuru tubafitiye tukayahera kuyagezeho ijyanino ku isi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Diane tiyahere kuyavuga muri Afrika. Abasirikare bafashe ubutegetsi muri Guinea barahagaritse uwahoze ari umushikiranganji w'amahinguriro Thibaut Kamara amasaha atari make ejo ku munsi w'Imana baca basaka n'inzu yiwe. Kamara yari kandi umuvugizi wa leta ya Alpha Condé yakuwe ku butegetsi na kudeta y'itariki 5 z'uku kwezi kw'icyenda imbere yo gutwarwa mu kibanza kitamenyekanye nk'atasiguro zitanzwe. Kamara yavuye arekurwa ku muhingamo weje ku munsi w'Imana nyene inyuma ya kudeta muri Guinea. Iyo komite CNRD yabwiye leta yakuwe kwirinda ikintu cyose cyohungabanya amahoro y'abanyagihugu. Bagirije Kamara kuba atubahirije ibyo yiyemereye. Tukiri muri Sahele akagwi k'abasirikare gatwara muri Mali kari nyamatwi ejo ku munsi w'Imana abategetsi bo mu bihugu byo mu burengero bw'isi hamwe nabo muri ako karere. Abo bategetsi bagabisha icyo gihugu kutinjiza abasirikare b'abacangiro b'ishyirahamwe ry'Uburusiya ritegamiye leta ryitwa Wagner ricungera umutekano. Abategetsi ba Mali bavuga ko kwitiramwo abo bazokorana ari amahitamwo n'uburenganzira bwabo. Ubufaransa bwahoze bukoronije Mali buvuga ko bute kubiri n'ayo masezerano. Ni mu gihe ako kagwi k'abasirikare muri Mali kaza kegereje gusinya amasezerano yo kuzana abo basirikare b'abacangiro barenga 1,000 bazomenyereza igisirikare no gucungera umutekano w'abategetsi.
Washington ijwi rya Amerika.
Mwiyavugwa hanze ya Afrika leta z'ubumwe za Amerika iriko iragerageza kuzibira urubibe ihana na Mexique mu gasagara ko muri leta ya Texas aho abimukira bava mu gihugu cya Haiti byashinze ibirindiro. Kugerageza kugaruka urubibe kwari gutumbereye kuzibira umuzo wabo bimukira. Ibyo byabaye ejo ku munsi w'Imana mu gihe abategetsi batanguye kuriza indege bamwe muri abo bimukira babasubiza mu gihugu cyabo Haiti. Benshi muri abo bimukira bari bamaze imyaka baba mu bihugu byo muri Amerika y'Epfo ariko ubu bariko barondera ubuhungiro muri Leta Zunze za Amerika kuko ubuzima bwabananiye muri Brazil n'ahandi. Abaharurwa mu 1,000 ubaba munsi no hafi y'ikiraro kiri muri ako gasagara ka Del Rio ka Texas kahana urubibe n'igihugu cya Mexique. Muri Afghanistani umuhari w'iterabwoba Islamic State Khorasan mufunyafunyo ISK ejo ku munsi w'Imana waremeje ko wagabye ibitero ku batalibani mu mpera z'indwi mu gisagara cya Jalalabad muri Afghanistani. Uwo muhari wemanze ibitero bitatu bya bombe bitandukanye ku modokari z'abatalibani i Jalalabad ku munsi wa gatandatu. Iyindi bombe iterwa kuri w'Imana ababyiboneye babwiye ibinyamakuru byo muri icyo gisagara ko abatalibani bakomerekejwe n'ibyo bisasu batwaye kwa muganga. Umunsi umwe imbere y'ibyo bitero abantu bashika kuri 2 barishwe mu rukurikirane rw'ibitero muri ako karere. Ikaba ari igitero cya mbere cyahitanye abantu kuva abasirikare ba Leta Zunze za Amerika bakuye akarenge muri Afghanistani ku itariki ya 30 z'ukwezi k'umunani guheze. Uwo muhari w'iterabwoba ISK waremanze kandi ikindi gitero cyahitanye abantu barenga 100 ku kibuga cy'indege cy'i Kabul mu mpera z'ukwezi k'umunani. Igisagara cya Jalalabad mu buseruko bwa Afghanistani n'umurwa mukuru w'intara ya Nangarhar ahacumbitse iryo shami ry'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kiisilamu.
Aloise Bigirimana urakoze kuri aya makuru yose waduteguye ukabuhejeje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri www.akaburungu.com. Nongere ndabashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi. Mureko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turi ku FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Ingingo nkuru nkuru zigize igice cya kabiri cy'amakuru tubafitiye muri kano gatondo. Umurwi wa Gitabara urwanya ubutegetsi bwo mu Burundi utangaza ko kuwa gatandatu ku mugoroba wagabye igitero ku kibuga cy'indege kiri ku murwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura.
Nijoro matawe cyatangiye ngirengaho nabo bagabye igitero ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe indirimbo zayo intambara igitabo byanabandanye n'umunsi.
Uyu ni Patrick Nahimana avugira umugwi Red Tabara ugwa n'ubutegetsi bwo mu Burundi. Igisirikare cy'u Burundi cyamara gihakana iby'iki gitero kivuga ko atacigeze kiba. Muri make hakurya y'u Burundi mu Rwanda mu masaha ari make sentare nkuru y'ico gihugu iburanisha ivyaha vyambukiranira imbibe n'iviterabwoba iraza gufata ingingo ku rubanza rwa Paul Rusesabagina atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu. Nino nkuru nayo nyene turayigaruka ko mu kanya gato muri hafi y'amaradiyo yanyu. Tubafitiye n'amakuru agezeho mu gisata ca sport n'imikino itandukanye mu Burundi no mu Rwanda. Amakuru yacu turahere mu gisata cy'umutekano aho umugwi Red Tabara urwanya ubutegetsi bwo mu Burundi wemeza ko kuwa gatandatu ku mugoroba wagabye igitero ku kibuga cy'indege gikuru kiri i Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi bw'ico gihugu. Mu itangazo uwo murwi waraye usohoye wavuze ko hari abasirikare b'u Burundi batari bake bakomerekeye mu mirwano uwo murwi wemeza ko wahuyemo n'ingabo z'u Burundi. Ku ruhande rw'abo barwanyi bavuga ko hakomerekeye umurwanyi umwe gusa. Uburundi bwo bubeshuza no makuru yose. Ibindi turaze mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru akoresha ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Umuhari w'abagwanyi witwa Red Tabara wavuze ko warashe ibisasu byinshi ku kibuga cy'indege mpuzamakungu ca Bujumbura mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu ushiri wa mongo mu isaha zitanu. Ni mu itangazo ritoya uwo muhari wacishije ku rubuga rwa Twitter, Red Tabara yongeye ko iti: "Twaranasanye mu mitwe mu gihe nk'icy'isaha imwe n'abasirikare bo muri bimwe mu birindiro bicungera ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Twarateye n'ibibombe bitari bike yamara igisirikare cy'igihugu cyabyamiriye kure." Umuvugizi w'igisirikare Colonel Floribert Bigereke yaratubwira byinshi avuga kuri icyo gitero. Mu majambo make yatubwiye ati: "Ibyo muvuga twebwe ntabyo tubona." Uwo muhari Red Tabara wavuze ko wise abasirikare b'igihugu ufata n'inkoho. Wowo wavuze ko ataco wahatakarije. "Ibi igisirikare cy'u Burundi nticadukundiye kugira icyo kibivuze ko kuko umuvugizi Colonel Floribert Bigereke atashimye kwishura ku bibazo byacu. Nta n'urundi ruhande atagwegamiye ruragira icyo rubivuze ko icyo bikoze bamwe mu banyagihugu baba ku nkengera y'icyo kibuga cy'indege mu makaruti ya Rukaramo na Maranvya bemereye ijwi rya Amerika ko mu ijoro buca haba ku munsi wa mongu bumvise ibikoho byinshi. Umwe muri bo yagize ati: "Twari tugira tuje kuryama duca twumva amasasu menshi yamaze nk'isaha imwe canke irenga gato, harimo n'ibisasu bimeze nk'amabombe vyaturitse cane incuro nk'indwi canke umunani. Gushika ubu ntituramenya ivyo ari vyo." Kuri uyu wa mungu umukuru w'igihugu yaciye kuri ico kibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye agana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwitabira inama y'ishami mpuzamakungu ONI. Abanyarukaramo babwiye ijwi rya Amerika ko umutekano wari wakajijwe bikomeye kuva mu gatondo kuri uyu wa mungu ku nkengera y'ico kibuga c'indege, ndetse ko hiriwe harakogwa amasakwa mu mazu muri ico gice. Abasirikare n'abapolisi benshi nibo bahazungurutse nk'uko abo banyagihugu babidutangarije. Ikibuga cy'indege cya Bujumbura nicyo cyonyine n'u Burundi bufise gikoreshwa mu ngendo ziva cyangwa zije hanze y'igihugu. Kuri uyu wa mungu abakozi b'ikibuga cy'indege cya Bujumbura bavuze ko ibikorwa bitahungabanye. Umwe muri bo yagize ati: "Indege y'Ababirigi n'iya Ethiopia zazanye abantu atangorane, hari n'abandi bafashe ingendo. Ayo masase ntacyo yahungabanije, nta n'icyononekaye." icyo kibuga cy'indege kitiriwe Mercure Ndadaye gifatanye n'ishamba cimeza rya Rukoko. Muri iyo shamba leta byama yavuze ko hariyo abagizi banabi abagwanyi ba Rede Tabara biyemerera ko bafise ibirindiro muri iyo shamba cimeza rya Rukoko no mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakurya ya Rusizi urudi rugabura ibyo bihugu bibiri. Wa muhari wavutse inyuma yo kugerageza guhirika ubutegetsi bw'uwari perezida Pierre Nkurunziza ryaburijwemo mu mwaka w'2015. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Claver, mu kiganiro rero narayingiranye n'umuvugizi wa Rede Tabara Patrick Nahimana, nabanje nongera nsubira kumubaza ko vy'ukuri bateye ikibuga c'indege kiri Bujumbura, ndanamusaba kunsigurira aho bateye baherereye n'ico babikoreye.
Ndamu cyane ku babyeyi mujya nijoro masaha y'isatanu birengaho natwagaye igitero ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Mercure Ndadaye. Intambara zikaba zarabandanije n'uno munsi,
muvuga ngo zarabandanije zabandanije kuva ejo zibera he aho zatanguye niho zikibera?
Oya, ibyo inyuma y'igitero twagabye ku kibuga cy'indege mu masaha y'ijoro twebwe twasubiye mu birindiro byacu tuganze mu ishamba rya Rukoko. Iyo rero uno munsi abasirikare b'igihugu baja badukurikirana niyo rero intambara zo zabereye no munsi mu ishamba rya Rukoko.
Hanyuma aho ku kibuga cy'indege citiwe Mercure Ndadaye, abahazi hariho iyinjiriro ryinjirira ko abaza baje gufata indege, hariho iyindi yinjiriro riza ryinjirira ko abavuye mu bihugu bitandukanye binjiye mu Burundi. Mwebwe aho mwagaze igitero ni he? Ni ku bwinjiriro cyangwa ni ku busohokero bw'ikibuga cy'indege citiriwe Mercure Ndadaye?
Ahantu haba hashyiriwe n'ibitaro byacu ajya ku makipe ajya indege zihuriye cyangwa cyangwa zigafatwa, izindi nazo zigwa ku birindiro birinze ikibuga cy'indege muri rusange.
Mwabibonye gute ko aho mwononye ari ahururukira n'ahagurukira indege? Ni ukuvuga ko mwari mwinjiye indani?
Aho utari wabona, iyo umusirikare aho mushobora kuhasanga ntahabona, ufite ko wahabona.
Ibyahononekaniye uretse aho indege zihururukira n'aho zigurukira mutubwiye bindi ni biki?
Ibyahononekaniye ku kibuga cy'indege?
Yego. No muri iyo migwano muvuga ikibandani
kite yarandamanye kite kuri kibuga cy'indege nk'uko bavuga, ariko mu migwano yarandamanye barabwiye abashyaka bakugenda.
Mwateye ubwahe bwoko bw'ibigwanisho, ubwahe bwoko bw'amasasi? Mutera mwari mugamije iki? Ariko hariho abariko baravuga bati mwashaka kurizamo urugendo rw'umukuru w'igihugu, vyiteze ko ava aja i New York mu ntangira 2026 ya ONU. Ivyo nivyo nivyo mwashaka gukora canke hari ikindi mwari mugamije?
Sivyo, kuko twebwe urugambiriye twarutanguye twatanguye tuje kugabanya urwo rugendo rwa perezida Ngaruka Ndayishimiye, ariko niwe twitanye mu byo dusanzwe turimo mu Rwanda turimo kugabana
ibyo mukahitamo kubyerekana muciye ku kibuga cy'indege.
Ku kibuga cy'indege ni ahantu hakomeye ku buzima bw'igihugu, rero tugomba kukijyana kugira ngo mugabane ufite uburyo bw'ikiboko. Ubwo rero twahitamo kuyobya aho hantu mu Rwanda, niho ukomeye gifanya ibyo rero tuba.
Naho Patrick akabazo ko kuvuga ko mutabikoze kubera urugendo rwa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahava akora i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwavuze ko ataricyo mugamije. Ibitero nk'ibi bivugwa bikunze kuba mu gihe hari ikintu cimirije kuba mu gihugu cy'u Burundi cyangwa kiriko kiraba ku Burundi. Aha turatanga nk'amanama atandukanye yagiye araba mu Burundi hakavugwa ibitero muri iki bitero vyo mu Rumonge, muri iki bitero bitandukanye by'ahandi hantu. Kubera iki ibyo bitero vyama biza canke bishika akenshi mu gihe hari ikintu kigomba kuba ku Burundi, kigomba kuvugwa ku Burundi, yaba amanama mpuzamakungu y'abivyegeranyo bitandukanye, yaba amanama abera mu Burundi, yaba amanama abera hanze ariko atikitabirwa n'abategetsi b'u Burundi, kuki vyama vyahuriranye?
Ibitero byari dutabara karenzi rero wacu nyafurika ntituraba ayo manama ariko ahegeye mu Burundi na bigashika rero ntabwo ari kampanya yo kubona
Uwebe tabara mvugira ili murukoko gusa ili mungiu kuchugurundi igwanira hanze igwanira
Uwebe tabara nika nabungi yuna mungu sindiri mkoko nana amini oja mungi yuko mkakina mungu nabungu ili tabara
Awavuga naboko aliho ilitero mwiti la mutagaze kuruhande gwarebe tabara wovo barimukuli na hakuli barimu
Uwebe tabara nika nabungu wako kiti ni mtero mtako na hakuli na kuchamu barimu Jadi kalau ini budi sih, mana siapa yang dapat berkhidmat juga usaha budi. Ia tu budi sih, mana kata orang itu mana kata orang itu juga. Kalau orang menari ni muka kita muri dia, ini juga problem. Ini dari semua orang yang berkhidmat orang itu lagi macam.
Patrick Nahi mana ubugira umurbi ugani utegi seburun dewe de tabara. Mereka berkulit kanu kanya mahir juga Amerik.
Mereka berdua orang yang bersih.
Ijwi rya Amerika twarondeye igisirikare cy'u Burundi nacyo ngo tukivugishe nk'uko tuvugishije Red Tabara ariko Colonel Floribert Biereke akivugira ntiyashima gutanga ikiganiro yari kwishuramo ibibazo twari tumufitiye muri make nk'uko mwabyumvise ariko reka tubibutse ko yahakanye ko iki gitero Red Tabara yemanga acabaye ano makuru yose mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com
bakunze baradijwe ya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo twararikiye kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire La Voix de Mitieno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 2
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Nene kuche kumasonga nkitangura harabura amasaha make ngo sentare nkuru mu Rwanda iburanisha ivyaha byambukirana imbibe n'ivyaha vy'iterabwoba ifata ingingo ku rubanza rwa Bwana Paul Rusesabagina urubanza rwiwe rugiye gusomwa mu gihe yarwisokoyemwo yagiriza ubutungane bw'u Rwanda guhengama umenyeshamakuru wacu yahita bagira ubusa aragaruka ku bikuru bikuru kuri Rusesabagina n'urubanza rwiwe
Bwana Paul Rusesabagina ugiye gusomerwa urubanza kuri uyu wa mbere ubushinjacyaha bumurega ibyaha 9 byiganjemo iby'iterabwoba Rusesabagina atawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa munani umwaka ushize 2020 Dubai muri leta za Barabu ziyunze mu buryo butavuzweho rumwe nyirabayazana wa byose ni ibitero byagabwe n'umutwe wa MRCDFLN mu bice bitandukanye by'u Rwanda birimo ibyo mu majyepfo y'igihugu ku ishyamba rya Nyungwe ndetse no mu murengerazuba bw'u Rwanda kuva mu mwaka w'2018 ni ibitero byumvikanye n'impfu z'abasivile gukomeretsa gutwika no gusahura imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ufite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na bimwe mu bihugu bya rutura byavuze ko Rusesabagina yashimuswe ariko ku ruhande rw'u Rwanda tukavuga ko ibyo atari ukuri nyuma y'igihe gitagenejwe mu Rwanda mu kiganiro n'abanyamakuru ku bitangazamakuru bya leta perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko Rusesabagina ariwe bizanye mu Rwanda mbere y'ifatwa rya Rusesabagina wiswe intwari kubera filime Hotel Rwanda igaragaramo ko yarukuye ababarirwa mu 200,000 bari bahungiye muri Hotel de Nil Colline iri mu mujyi wa Kigali mu gihe cya Jenoside habanje gufatwa Karikse Nsabimana bakunze kwita Sankara wari umuvugizi w'umutwe wa FLN Sankara yakunze kumvikana haba mu bitangazamakuru mpuzamahanga no ku mbuga nkoranyambaga yemeza ko ariwe bagabye ibitero ku Rwanda mu rukiko Sankara yarezwe umurundo w'ibyaha 17 byiganjemo iby'iterabwoba mu miburanire asa n'ushaka guhunga uruhara aregwa akavuga ko byinshi byabazwa bari bamukuriye barimo Rusesabagina yitashe ubuja imbere y'ubutabera bw'u Rwanda Rusesabagina washyiriweho uburinzi budasanzwe yibonye areganwa n'itsinda ry'abandi bantu 20 barimo abarabavugizi b'umutwe wa FLN yavuze ko yagenejwe mu Rwanda ashimuswe bityo ko icyo cyagombye kubanza kwemezwa n'inkiko ingingo yatewe utwatsi n'umucamanza Rusesabagina yahakanye kandi ko ari umunyarwanda ko afite ubwenegihugu bw'Ububiligi ahavuga ko akimara kuva mu Rwanda yafashwe nk'impfubyi ya Loni ibyo n'ibindi urukiko rwarabyanze mu rukiko hagaragaye n'umutangabuhamya w'umurundu ba mu Bubiligi Musenyeri Constantin niwe mungeri washinga imbona nkubone Rusesabagina ko yaraze umugambi yise mubisha wo kugaba ibitero ku Rwanda uyu yemeza ashimitse ko yakoranye n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB mukumureshya akamugeza mu Rwanda wari minisitiri w'ubutabera cyane n'intumwa nkuru ya leta Bwana Johnson Businge mu biganiro yagiranye na televiziyo ya Al Jazeera yemeje ko leta y'u Rwanda yo yishyuye indege yo kuzana i Kigali Rusesabagina akibona ko ibyo yasabaga bitubahirizwa n'urukiko Uganda rusesa abageni yahise afata umwanzuro wo kwikura mu rubanza rugakomeza adahari kugeza rupfundikiwe mu byifuzo by'ubushinjacyaha ku bihano by'abaregwa ku isonga rusesa abageni ufatwa nka kizigenza w'itsinda yasabwe igihano gisumba ibindi byose mu butabera bw'u Rwanda cyo gufunga ubuzima bwe bwose uregwa avuga ko yavugije uburenganzira bwo kwihitiramo ubwunganizi nka kwibutsa ko mu kwezi kwa munani uyu mwaka umunyamategeko w'umubiligi Vincent Rike yari yaje kunganira rusesa abageni mu nkiko z'u Rwanda ariko ahita ahambizwa shisha itabona yashinzwe kwinjira ku butaka bw'u Rwanda nk'umukerarugendo bagatungurwa kumubona mu mwambaro w'abanyamategeko hagati mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka abadepite bagize inteko ishinga amategeko y'umuryango w'umwe bw'i Burayi bamaganye bivuye inyuma ifatwa rya rusesa abageni bavuga ko habayeho ishimutwa ibazwa n'ifungwa ridakurikije amategeko bya rusesa abageni ndetse bagasaba ko ahita arekurwa kuri ibyo ariko inteko ishinga amategeko y'u Rwanda nayo ntiyaryumyeho ihita iterana isubiza inteko y'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi ko ibyo ikora ari ukwivanga mu mitegekere y'u Rwanda muri uko kwezi kwa kabiri uyu mwaka kandi bamwe mu bagize kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomoka mu mashyaka yombi ni ukuvuga abademokarate n'abarepubulikani bandikiye umukuru w'u Rwanda Paul Kagame bamusaba guhita bamurekura mu ibaruwa yabo bagasaba Perezida Kagame kugarura mu mutekano Paul Rusesa bagira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuntu ufite uburenganzira busesuye bwo kuhatura kandi wabonye umudari w'ikirenga wa gisivili utangwa n'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Presidential Medal of Freedom ibi byajyanaga no kuba umuryango utarahwemaga kumutabariza umunsi ku wundi mu gisubizo Leta y'u Rwanda yahaye abagize kongere ya Amerika yavuze ko gusaba Perezida w'u Rwanda kwivanga mu mikorere y'inkiko bidakwiye ikizeza ko rusesa abageni agomba gucibwa urubanza ruboneye mu burenganzira yemererwa nk'abandi bose mu mwaka w'2011 kandi rusesa abageni yahawe igihembo cyitwa The Tom Lentos Human Rights Award cy'umuntu witangiye uburenganzira bwa muntu icyo gihembo nicyo kwibukanya kwigendera Depite Tom Lentos waharaniye uburenganzira bwa muntu ku isi igihe kirekire ahabwa icyo gihembo yarabaye umuntu wa gatatu kuva cyatangira gutangwa mu mwaka w'2009 hari ababisesengura bakavuga ko kugufatwa nk'intwari kwa rusesa abageni kwaba kwarabaye intandaro yo kurebwa nabi bikomeye na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kubabibona batyo bavuga ko umukuru w'u Rwanda nta wundi muntu aba yifuza kumva ashyirwa mu majwi ko yagize ubutwari ku mateka arebana na jenoside yo mu 1994 ubwaheruka mu kiganiro cyavuga n'abanyamakuru mu kwezi kwa cyenda Perezida Kagame yagereranije ibyo bavuga nk'amatakara gasi kubwa Bwana Kagame ntaziranye na rusesa abageni yamweretswe na Bwana Faustin Twagiramungu igihe yari minisitiri w'intebe Perezida Kagame avuga ko ikirego ari ibyaha rusesa abageni aregwa ibirenze ibyo bigamije kuyobya abantu kugeza ubu rero ijwi rya Amerika bageze aho iyi nkuru uretse gusa kubibutsa ibikuru bikuru byaranze dosiye ya Paul Rusesa abageni nabo baregwa n'ibyaha by'iterabwoba benshi bategerezanyije amatsiko icyemezo cy'umucamanza ku baregwa bose uhereye kuri Bwana Rusesa abageni ufatwa na kizigenza w'itsinda ehogira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
ageze ho mu gisata cya siporo nayo nyine na nayo yabemereye turahera mu Burundi mu mupira w'amaguru imigwi ya Message Ngozi na Bumamuru yariko iraserukira Burundi mu nkino za Afrika yose yaraye isezerewe muri basketball naho mu nkino zibanziriza ihiganwa imigwi ya Dynamo Kern n'Urunani iramaze kuronka uburenganzira bwo kuzokina inkino z'igice cya kabiri gishira ica nyuma ibi byose tubibaza mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda
iyo migwi uko ari itatu yaronse uburenganzira bwo kuja muri izo nkino z'igice cya kabiri gishira ica nyuma kuno w'Imana mu nkino zari zoroshe na gatoya kumenya uhava atahukana insinzi urukino rwari rurindiriwe n'abantu benshi rwahuje n'Ustar n'Urunani rwagiye kurangira abakunzi b'Urunani bari baherutse gutsindwa n'uwo mugwi umutima uri mu kubavamwo Urunani rukaba rwagiye gushikira insinzi ku isegonda ya nyuma ku manota 69 kuri 68 umumenyereza w'Urunani amenyesha ko bikimugoye kubera abakinnyi benshi baguze bataramenyerana kandi n'inguvu zabo zikaba zitaragaruka ku rugero yifuza biturutse ku bihe bahoramwo
usangira ibyo baje kuba babaye mwaka nukaga fatigue bagarukaga fatigue barasimika gato ariko navuga ko nabone bya byabakundiye defense yacu yari imeze nabi kuko ni ekipe ifite ekipe shashi abakinnyi benshi bashashi kandi aho bavuye hose bakinnyi na batanu baba bamaze amashampiyona batari ko barakina na tuwa amakweli bya lockdown bya covid rero urumva nizo matematiko turaje mara kugira tubahuze je nabone kugira je ndi jwere yabo muri keso za shoot nizo penetration nizo movement lazima zigiye badakina kumva ko rezi zitasaba kisoro ariyo defense niyo atake rwe fatini ndabwo ko musangi ndabyo yuko tugiye sio turagenda n'umwanya bizotwora ko dusanga dukinira ukino bwiza
umenyereza wa Nistar wewe amenyesha ko urukino barutakaje kubera abakinnyi biwe bamwe bagiye barakwiza amakosa abandi bagakomereka
Mone baza yuko lakini kini chabuza ari kwa agiye turasem kaftani baje ko dusegira abaye amte holash makani ni gembuyi yarakujije amakosa yagize amakosa ane muri dusem karta donc fale ko tumuruhurira gato mu katem karta donc mbuye gituma vuga yuko ari cyo kintu cyabaye ko mbuye ari form cyane muri attack ni uye penetra bya zone yabo niyo bakoresha amakosa niyo destabilize bya zone yabo ariko sinurikiza ko ari mbuye wenyene abaye holash makuri turasem karta yacu abantu badakwibye konsenye neza ariko nibaza ko tugiye kubikosora
menyereza aramenyesha ibyazo gukosora igihe baramukaronsa karyo ko gushikana umugwiwe mu gice cya kabiri gishiri cyanyuma
bo ico kiyegiye gukosora cyane cyane ni kintu cyo kwiga ingene tugabanya ibintu by'amatire do trois points cyane ni c'est vrai ni point fort yacu mbuga narimwe rimwe ni handicap yacu kuko twatera ama trois points menshi atarakene we kwihuse rero bisigura ko tuye gukosora ico kintu ama matire do rwe turabinye neje tutugira ni twinjira ni ndani twakinize cyane dok tuvaria maje ama tunakosora cyane cyane defense yacu twasem kata twaregeje cyane
wundi mugwi waronse insinzi bigoranye cyane ni Dinamo yatsinze Rezipo ku minota 77:69 Kiarne nayo yatsinze Remesha ku minota 66:57 mu mupira w'amaguru naho imigwi yaserukiye Burundi mu nkino za Afrika ntiyashoboye kubyitwaramo neza mu nkino zo gusubiriza Congo Brazzaville umamuru yatsinzwe igitsindo kimwe na Diable Noir mu gihe iyo migwi yari yanganije ubusa ku bundi mu rukino rwa mbere eka na message ngozi nayo nyene Mukino wo gusubiriza yatsinzwe igitsindo kimwe ku busa na Gendarmerie Nationale yo mu gihugu cya Nigeria. Mu rukino rwa mbere iyo migwi yari yanganije igitsindo kimwe ku kindi. Imigwi rero y'u Burundi mu gukina irinda gusembera hikinira kubera ata kibuga gikwije byangombwa byo kwakira inkino mpuzamakungu gihari mu Burundi yose ikaba yarayisezeye rugikubita. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana cyukorerwa mu ngata na Jean Claude Munyandinda we agiye kutubwira agezweho mu gisata cya sport mu Rwanda.
Umukino w'intoki wa volleyball urushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu ku makipe y'abagore byari bimaze iminsi bibera mu Rwanda byarahirangiye. Ikipe y'igihugu ya Cameroon niyo yegukanye igikombe nyuma yo gutsinda ikipe y'igihugu ya Kenya amasete 3-1. Iri rushanwa ryarangiye nta nkuru kubera ko ryari ryaramaze iminsi 3 ryarahagaze kuva kuwa 4 kugeza kuwa 6 icyumweru gishize. Muri iyo minsi 3 abakunzi ba volleyball bari mu gihirahiro nyuma y'uko hatanzwe ikirego cy'uko ikipe y'igihugu y'u Rwanda yakinishije abakinnyi 4 batujuje ibyangombwa. Abo bakinnyi ni abakobwa 4 b'Abanyabrazil kazi aribo Arine Spiera, Moreira Gomez Bianca, Aponario Caroline na Mariana da Silva. Ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball ku isi ryafashe umwanzuro wo gutera amaga ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu mikino yari imaze gukina ndetse igahita isezererwa mu irushanwa. Iri shyirahamwe kandi ryasabye Minisiteri ya Siporo y'u Rwanda gukomeza ibikorwa birebana n'iyi mikino ariko ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda rikigizwa ku ruhande. Ejo ku cyumweru imikino yarasubukuwe muri kimwe cya kabiri kirangiza Kenya isezerera Maroc, Cameroon ikuramo Nigeria. Maroc yegukanye umwanya wa gatatu nyuma yo gutsinda Nigeria amaze 3 ku busa. Tugarutse ku bihano byafatiye ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abagore muri volleyball. Si ubwa mbere u Rwanda rukubitwa amaga ko no mu mupira w'amaguru byigeze kubaho mu mwaka w'2014. Icyo gihe igihugu cya Congo Brazzaville cyareze u Rwanda kuba rwarakinishije rutahizamu Teddy Etekiama ukomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo wakoreshaga imyirondoro itandukanye kuko yari afite n'amazina ya Dadi Birori yari yarahinduye mu Rwanda. Tugerekeye mu mupira w'amaguru ejo ku wa gatandatu ndetse n'ejo ku cyumweru amakipe abiri ahagarariye u Rwanda mu guhatanira ibikombe bya Afurika by'amaclub yabonye amatike yayo yo gukomeza mu cyiciro gikurikiraho. Ku wa gatandatu mu ijana ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika ikipe ya AS Kigali yo mu Rwanda yakuyemo Olympique de Misirisima yo mu bigo bya Comor yinyagira icyago 6 ku busa. Mu mukino ubanza wari wabereye mu mujyi wa Moroni AS Kigali nabwo yari yatsinze Olympique de Misirisima ibitego 2-1. Mu ijana ry'amakipe yabaye ya mbere iwayo ikipe ya APR FC yasezereye mu buryo bugoranye ikipe ya Mogadishu City Club yo muri Somalia nyuma yo kuyitsinda ibitego 2-1 mu mukino wayo ejo cyumweru ku isaga ya Kigali i Nyamirambo. Umukino ubanza wari wabereye muri Djibouti aya makipe yombi yari yanganyije ubusa ku busa. Mu cyiciro gikurikiraho ikipe ya AS Kigali izahura na Darling Club Mutima Tembe yo muri Repubulika ya Iharanira Demokarasi ya Congo naho APR FC ikazakina na Etoile du Sahel yo muri Tunisia. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwari muduteze amatwi ni nonga haduce tuba tubabangiriye amakuru n'ibiganiro byacu bya mbere bya kino gitondo. Ibiganiro byari biremeshejwe na Joy Diane Nininahazwe. Dushimire abagize uruhare bose mu itegurwa ryabyo. Muri bo harimo Fasila Gedehu yegeranije amajwi yacu. Ahanje turaza kongera mu biganiro n'amakuru atandukanye yo mu masaha ari imbere. Mu kubandanya tubikurize igitondo cyiza n'indwi nziza mu banyu no mu byanyu.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.